mwumva ni radijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabaramukije nshuti mwese muri kumwe natwe mu biganiro byo kuri uyu munsi tubandanya tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa corona. Turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cyo kuri uyu munsi ngiye gushyikirizwa nanje Aloyse Bigirimana. Abimukira b'Abarundi baba muri Leta ya Minnesota aha muri Amerika barateye ubwoba n'imigumuko y'urusavana ko ishobora no kubahitana.
Ubu nabo baracyanganyikiwe icyo dukoze umwe wese ariko asenga Imana yiwe kuko polisi yihamagaye iriza naho bababoze barahunga kuko urabizi ufite igiciro umuriro nawe dufite turirira no gusenga Imana muri rusange.
Uyu ni Alphonsine Niyonkuru ni umurundikazi aba muri Leta ya Minnesota aheruka kwicirwa umwirabure. Papa Francisco arongoye Ekleziya Katolika amenyesha ko atewe impungenge n'ibibera muri Amerika. Ayo n'andi makuru ni mu kanya ugume ku maradiyo yanyu. Duhere kino kiganiro iwanyu mu ntara mu yavugwa hirya no hino ku isi. Ahano muri Amerika imyiyerekano yabandanije kuri wa kabiri mu bisagara nka byose bagaragaza umubabaro hamwe n'agashavu inyuma y'urupfu rw'umwirabure George Floyd yafiriye mu minwe y'igipolisi. Iyo myiyerekano yarabaye n'inyuma y'amasaha yari yarashinzwe ko abanyagihugu bo baba bavuye mu mabarabara yashyizweho mu bisagara bikomakomeye nka New York, Los Angeles hamwe n'ahandi. Muri Leta ya Minnesota ahiciwe George Floyd uramatari waho Tim Walz yatangaje ejo kuwa kabiri ko Leta yatanguje amatohoza ku gipolisi cyayo agamije kumenya ko iyo ngendo y'ivangura ry'urukoba ikorwa n'igipolisi ari umugera wakiranze igihe kirekire. Mu makungu naho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yatangaje ko ababajwe no kubona ubugizi bwa nabi bubera mu mabarabara y'i New York asanzwe hari icyicaro cy'ishyirahamwe arongoye ONU. Papa Francisco umwungere wa Ekleziya Katolika yashikirije kuri wa gatatu impungenge ziwe kuco yise uruhagarara ruteye ubwoba ruri kubera muri Amerika amenyesha ko badashobora kwihanganira ivangura ry'urukoba hamwe n'ikumira iryo ari ryo ryose uko ryoba rimeze. Umushikiranganji wa mbere wa Australia Scott Morrison asaba ko haba amatohoza ku bamenyeshamakuru babiri b'ico gihugu bakubaguwe bariko barakurikirana iyo myiyerekano hano i Washington DC ku munsi wa mbere. Nayo Perezida Donald Trump yashikirije ko ari ku ruhande rw'abagira imyiyerekano mu mahoro mu gihe wenyine ubwiwe yama yashikirije ubutumwa ku rubuga Twitter ku ikoreshwa ry'ingufu za gisirikare kugira hagarukanwe amahoro n'umutekano mu gihugu. Ejo ku munsi wa kabiri uwo bazohiganwa mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe Joe Biden umudemokrate yaraneguye ibyo bishyikirizwa na Trump avuga ko we igihe azotorwa atazobiba ubwoba hamwe n'ivangura. Nawe George Bush yigeze kurongora Amerika yavuze ko agateka kabirabure kamigaho nyangwa aha muri Amerika ariko ko atana kimwe kigeze gikorwa n'inzego z'igihugu zibijejwe. Incamake y'andi makuru yo ku isi twumvirize Fidele Niyongabo.
Ndakuramukije Aloyse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino karere k'Iburaya abajejwe ibiganiro b'igihugu cy'Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi baratangiye ku munsi wa kabiri inshuro ya kane y'ibiganiro ivye nyuma yuko Ubwongereza buvuye icese muri uwo muryango. Mara nta ruhande na rumwe rwiteze ko hari intambwe ziboneka zoshikwako muri indwi inyuma yuko ivyo biganiro biriko biba hakoreshejwe ubuhinga bwa video birangiye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson n'umutegetsi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen bazobonana kugira bafate ingingo ku kugene bo bibandanye. Haracari ibintu bitari bike izo mpande zibiri zidahuriye ko kugena ibiganiro vyogenda. Niyo amasezerano atashikwako hagati izo mpande zombi ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi na kabiri. Abahinga bavuga ko ivyo bizohungabanya bikomeye imirimo y'ubudandaji yari isanzwe igeramiwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Nta n'umwe yari yiteze ico kiza iyo Ubwongereza bwahitamwo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. tuve mu karere kiburaya tuze muri Afrika agiye guca Sudani cyarahije ku munsi wa kabiri umushikanganje mushasha jeru kwivuna bansi major general Yassin Ibrahim Yassin ibyo bikozwe ameza abiri nyuma yo kuwahoze ajerwa mabanga general Gama Al-Din Omar afuye yitanywe n'umutima mu gihugu cya Sudani yo mu manuko mu kwezi kwa gatatu ivyo bibaye mu gihe ari cyuka kibi hagati ya Sudani na Ethiopia major general Yassin Ibrahim Yassin ari yafasha karuhuko ko muzabukuru umushikanganje wa mbere wa Sudani Dani Abdalla Hamdok n'umucamanza mukuru w'igihugu Neamat Abdullah bari mu birori byo kurahira kwiwe byabereye ku ngwa mukuru Khartoum Yassin yabwiye abamenyesha makuru nyuma y'ibirori byo kurahira ko azoshigikira leta ya Hamdok kandi ko azokora adahengeshanya kugira abashike ku migambi ikiringo cha leta afata kibanze naho muri Uganda Yoweri Museveni yatangaje ku munsi wa mbere kw'igihugu ciwe kizotakaza muri ya 10 miliyoni na 600 y'amadolari ku mwaka y'amafaranga cyangwa kironga avuye mu gisata cingenzi ibyo bizoba bitewe n'uko ingenzi zitakiza mu gihugu kubera ingaruka zikiza cumbwira wa corona gisata cingenzi ni kimwe mu bisata bikomeye cyane by'ubutunzi bw'igihugu muri Ethiopia abajejwe gukingira inyamaswa batangaje ko inzovu zitandatu zishwe ku munsi umwe mu ndwiheze n'abahiga inyamaswa batabifitiye uruhushya batangaza ko aicyo yitigira kinini cyane cy'izo nyamaswa zishwe ku munsi umwe mu mateka z'igihugu zo nyamaswa zishwe igihe zari zivuye muri parke y'igihugu ya Mago National Park kugira zivune umusasi
bakoze kigere kuri amakuru hirya no hino ku isi cyuti zacu ni radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu cyori y'Inyarwanda mu Rwanda buyumvira kuri FM ijana n'ibice bitatu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru mu karere abadiplomati babiri b'Ababiligi bakorera mu Rwanda baherutse guhamagarwa n'igihugu cyabo kubera ko bakoresheje umuhango wo kwibuka abasirikare b'Ababiligi baguye mu Rwanda mu gihe cya genocide imbere y'itariki yemewe na Leta y'u Rwanda yo kunamira abayiguyemo inkuru irambuye tuyibaze Venice Nshimiyimana
inkuru irebana n'abadiplomate b'Ababiligi Xavier Foulebout umujyanama wa mbere na Lieutenant Colonel BM Cedric Bidier ushinzwe ibikorwa bya gisirikare yakizwe ahagaragara kuri wa mbere n'ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi umunyamakuru wacyo Colette Brackman ni we byanditse yabisobanuriye ijwi rya Amerika
kuva ku itariki ya gatandatu cyangwa iya karindwi bahise bamenyeshwa n'u Rwanda ko bakwiye gusubira iwabo ariko ntibyashobotse kubera gahunda yaguma mu rugo ku buryo bashoboye kuhava kwa gatandatu
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi uyu munsi yahuye n'abanyamakuru nk'uko ibikora buri cyumweru abanyamakuru batatu babajije umuvugizi wa minisiteri uko bari abadiplomate bavuye mu Rwanda ariko ntiyabasubiza ndetse n'ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu bavugizi Arnaud Gérard ariko yanga kugira icyo adutangariza atubwira ko azadusubiza mu mpera z'iki cyumweru ku ruhande rw'u Rwanda itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga riravuga ko bari abadiplomate bahamagajwe n'igihugu cyabo nyuma yo gukoresha igikorwa cyo kwibuka abasirikare b'Ababiligi baguye mu Rwanda muri 1994 mbere y'itariki yemewe na Leta y'u Rwanda kandi batabimenyesheje Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga twumve Colette Brackman
ubusanzwe kwibuka Ababiligi bikorwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane muri iyo mihango amabendera abibutswa ndetse n'abategetsi b'u Rwanda bakabyitabira ariko uyu mwaka babishyize ku itariki ya 6 itariki ikurura impaka zitemerwa na Leta y'u Rwanda
du point de vue des autorités de Kigali.
Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda rivuga ko nyuma y'uwo muhango leta y'u Rwanda yagaragaje ko itabyishimiye leta y'Ububiligi ifata icyemezo cyo kubahamagaza ariko umunyamakuru Colette Brackman avuga ko hashobora kuba hari izindi mpamvu zatumye Lieutenant Colonel BM Cedric Bilier warushinzwe ibikorwa bya gisirikare asizwa mu gihugu cye.
La nervosité de Kigali, peut-être, mais c'est une hypothèse, par la prochaine publication d'un rapport de l'ONU.
Il y a une histoire de Kigali, il y a des terres gohanini, vous êtes métier déjà, mais t'as un gars qui est égal, je vais y arracher au Yaoni, il y a des canaco, il y a des gens qui ont été Congo, au Mézachizé, à Rosambara, il y a un baron qui a été Congo, tiens, voici, je vais me récolter quand j'ai dit sur les carrières de bigahiga barwanyi n'umutwe wa FDR. Ku bwanjye ni raporo iteye impungenge i Kigali ku buryo hakwiye kwibazwa niba uriya mudiplomate ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ataragize uruhare mu gutanga amakuru yakoreshejwe muri iyo raporo, kandi rero byaba bijyanye n'akazi ashinzwe akaba rero yatanze amakuru.
Ibi Colette Brackman atekereza yanadutangarije ntaho bigaragara mu itangazo twahawe na leta y'u Rwanda. Mbere y'uko dutangaza iyi nkuru twagerageje kuvugisha umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Ambassadeur Guillaume Kavaruganda ntiyitaba telefoni yacu. Iyo ijwi rya Amerika ribasha kumubona twari kumubaza niba ibyo Colette Brackman akeka ko ariyo yaba ariyo ntandaro yo gusezera abadiplomate b'Ababiligi byaba bifite ishingiro. Veniste Nshimiyimana, ijwi rya Amerika, Londres.
Leta ya Tanzania itangaza ko atampunzi y'umurundi izokongera kwakira, igabisha ko igiye ahubwo kubandanya ihungura n'abasigaye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. James Jovin niwe adushikiriza iyi nkuru.
Umurongozi mukuru w'intara ya Kigoma Bwana Emmanuel Maganga niwe yavuze iyo ngingo irimo gufatwa n'igihugu cya Tanzania aho yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'iyo ntara ku mugoroba wa kuri uyu wa mbere. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru hanini yariko avuga ibijyanye no kwirinda umugera corona, hama aca asozera kuri iyo ngingo yo kutozwa kwakira impunzi zishasha. Bwana Maganga yavuze yuko igihugu cya Tanzania kitokwemera kwakira impunzi buruko amatora abaye mu Burundi ngo hari bamwe mu banyagihugu guhunga ari igikorwa cyabo. Habe amahoro ntihabe amahoro bo ni guhunga gusa.
Iko hulka ya watu kutegesea kwamba uchaguzi wote utakaofanyika kwa matokeo yote lazima wakimbilie Tanzania.
Hari abantu bafite ingeso yo guhunga uruko amatora abaye mu Burundi, abe meza abe mabi, bo ni guhungira mu gihugu cya Tanzania gusa. Nje reka ndababwire kandi ndazi yuko banyumva kuri inshuro apana kubera igihugu cyabo bamaze amatora n'amahoro. Ubwo rero bicare bubake igihugu cyabo kandi nibyatungana neza tuzoganira n'amashyirahamwe araba impunzi kugira duhungure n'abasigaye mu nkambi bose
turi wakaye kwenye nchi yao waijenge nchi yao ili hali ikiendelea hivi ilivyo na hawa waliopo kwetu nao kwa utaratibu ambao tumekubaliana na mashirika ya Umoja wa Mataifa na sisi nchi zetu mbili tutaendelea kuwarudisha.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zivuga yuko ata muntu yohunga atakimuhunganye kubw'iyo mpamvu zisaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko araba impunzi ahubwo ibandanye kubafasha kugeza aho bazobona yuko icyo bahunze cyaheze babone kujya kubaka igihugu cyabo.
Turasaba leta ya Tanzania nayo ubone ko yodufasha biduhungure ku ngufu kuko uri murasubira iyo wavuye icyo wahunze wumva mu mutwe wawe kitarahera ni ngorane. Ni ukuvuga mu gihe bodufasha bakaturondera amahoro tugataha mu mahoro twebwe n'ukuri byo bishimwe ku Mana ati mugabo ubu n'ukuri nta mutekano dufite mu mutima kuko umukuru w'igihugu bavuze yatowe bakavuga ko yatowe mu busuma. Ni ukuvuga rero twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera ntitubona iyo turimo turaja kuko bonyene batowe n'abatoye turumva ko harimo ibitarimo biragenda neza
mugabo kubera turabye bategetse barimo baratowe amatora bakabigize iyo bakomeza bayonona tukaje tubura icyo twafatanije tukoreka none cyose aba yuwe ni na leta Tanzania bo dufataneza kuko twebwe nabone nye babibona ko biri mu bintu by'amafuti nyene bitarimeze neza none rero je rero cyane sako yuwe niyo dufa yobye dufashe kabira trindiri haba dobona amahoro abonetse neza gose nyene niyo nyene niyo bazaza kutubwira ati amahoro yabonetse burundi ni mutahe
twahoze tubabaye yuwe ni na Tanzania nyene ratwakira maze kutwakira twarayisavye yuko yabanze katurindira twindira amatora natora twarayarindiriye ariko naho twarayarindiriye turabona yuko amatora atagenze neza ntiyadushimishije badusaba yuko n'ubundi bakomeza kudufasha nka kujya batwakiriye
ni ukuvuga rero bimaze kugenda uko twararindiriye ikibazo kijyanye n'amatora amatora yarabaye amatora amaze kuba twebwe nk'impunzi twebwe ntitwagiye gutora mugabo twasaba yuko abariyo igikorwa barimo barakora barimo baragikorera twebwe ni ukuvuga rero mu gihe byogenda neza mutware barimo aratwara akadutwarira neza twashika akazotwakira neza mugabo ibyo bintu twumva by'ubunenge babanje kubikuraho tukamenya yuko byavuyeho atangorane atawanja wangura twese turabarundi twese twoserine aha rero n'ukuri mudufashe yubone na leta ya Tanzania mudufashe kugira twebwe mube muraturabira ibyacu mudufashe mudufashe mwamukoze
mu bitigira ibitangana se mu gihugu cya Tanzania asigaye mu impunzi z'abarundi zirenga gato 160 igikorwa cyo guhungura biyandikishije ku bushake bwabo cyarahagaritswe muri iyi minsi Burundi buri mu gikorwa cy'amatora hatagize igihinduka cyo gikorwa cyo guhungura impunzi kizobandanya iby'amatora bimaze gutungana neza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,073 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwaves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
muri leta zimwe za Amerika harashize indwi umwirabure George Floyd yitabye Imana abanyagihugu barabandanya imyiyerekano mu gihugu hose batitaye no ku mategeko y'umukwabu Thomas Kamirindi akigira inyone zifashe
nkuko ibitangazamakuru byo muri leta zunze ubumwe za Amerika binyuranye bibivuga nka televiziyo CNN abayobozi b'imijyi byibura 40 yo mu gihugu hose harimo n'umurwa mukuru w'igihugu Washington DC bashyizeho amategeko y'umukwabu abuza abantu gusohoka mu ngo zabo guhera ku mugoroba kugera mu gitondo nyamara ntibyabujije abaturage gukomeza imyigaragambyo hirya no hino mu ijoro ryakeye ku munsi wa 7 wikurikiranyije nko mu mujyi wa New York imyigaragambyo yaranzwe no kumenagura amazu no gusahura abantu 100 bamaze gutabwa muri yombi mu gihugu hose abapolisi benshi barakomeretse mu mijyi itandukanye barimo 4 bakomerekejwe n'amasasu mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu imyigaragambyo yakoze no ku banyamakuru barimo bayikoraho akazi kabo umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru CPJ ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York uvuga ko byibura 150 bahohotewe na polisi barimo abakubiswe abakomeretse n'abambitswe amapingu barafungwa amasaha make nyamara baba berekanye neza ko ari abanyamakuru ko rero batari mu myigaragambyo Umuryango CPJ wemeza ko ari ubwa mbere mu mateka bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wamaganiye kure guhonyanga no guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru imwe mu nkingi z'itegeko nshinga rya Amerika. Urasaba inzego z'ubutegetsi bw'ibanze korohereza abanyamakuru gukora akazi kabo muri ibi bihe by'amategeko y'umukwabo muri leta zabo. Amahanga nayo ntarebera gusa. Ministri w'intebe wa Australia Scott Morrison yategetse ambasade y'igihugu cye y'i Washington DC gukora anketi ku ihohoterwa ry'abanyamakuru babiri bafite ubwenegihugu bwa Australia polisi yakubitiye mu kazi kabo mu myigaragambyo yo ku ngoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche no kureba niba batwara ikirego mu rukiko. Ubwongereza nabwo bwamaganye ihohoterwa rya polisi ya Amerika ku munyamakuru wa BBC mu myigaragambyo y'i Washington DC aho amasaha y'umukwabu atangira saa moya y'ijoro kugera saa 12 mu gitondo. Uwarenga kuri aya mategeko yafatwa akaburanishwa agakatirwa igihano cyo gufungwa iminsi 10 cyangwa ihazabu y'amadolari 300. Si hose ariko abashinzwe umutekano bitwara nabi. Mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu abasirikare b'iyi leta National Guards barenga 60 bashyize ingabo zabo hasi basabana n'abaturage bigaragambya mu ituze imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko y'iyi leta nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibitangaza. AP ivuga ko abantu bose hamwe bamaze kumenyekana ko baguye muri iyi myigaragambyo mu gihugu hose ari byibura 9 kandi ko abenshi muri bo ari abirabura. Abantu b'ibyamamare batandukanye mu bya muzika, sinema n'imideli bifatanyije nabo n'abaturage mu myigaragambyo hirya no hino mu gihugu. Twavuga nka Ariana Grande n'icyapa ngo Black Lives Matter bisobanuye ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro, Nick Cannon n'icyapa Justice for Floyd ni ukuvuga ngo Floyd agomba guhabwa ubutabera, Jimmy Fox yafatanyije na Tank kuririmbira imbaga indirimbo ya Sun Cook ivuga ngo a change is gonna come bishatse kuvuga ngo impinduka igiye kuza. Emily Ratajkowski yarafite icyapa cyanditseho ngo ni musenye ubutegetsi bukandamiza rubanda. Paris Jackson umukobwa wa Michael Jackson yarafite icyanditseho ngo amahoro, urukundo, ubutabera. Naho umuririmbyi wa rap Machine Gun Kelly yavuze nyine muri rubanda ati guceceka n'ubufatanyacyaha n'indangururamajwi niko yakoze. Muri ibi byose murumuna wa George Floyd Terence Floyd kuri uyu wa mbere yagiye bwa mbere na mbere aho mukuru we yapfiriye ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize n'ikiniga cyinshi yatakambye ati nimusigeho kubomagura no kwangiza ibya rubanda ntibyangarurira umuvandimwe wanjye. Naho President Trump avuga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bananiwe akazi kabo ko kugarura ituze n'umutekano mu mijyi na leta bategeka. Mu ijambo yarayagejeje ku gihugu yatangaje ko yiteguye kohereza ingabo z'igihugu kwigarurira imijyi. Ubwo kandi yahise afata iya mbere yohereza abasirikare bagera kuri 250 baraye bageze i Washington DC gufasha polisi na National Guard kubungabunga umutekano mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Meya wa Washington DC Muriel Bowser yatangaje ko ijambo rya Perezida Trump n'icyemezo bye biteye agahinda. Ati ingabo z'igihugu ntizikwiye koherezwa mu mihanda guhangana n'abaturage. Ba guverineri ba leta zitandukanye nabo bamaganye igitekerezo cya Perezida Trump bavuga ko nta mwanya ingabo z'igihugu zifite mu bikorwa byo kubungabunga umutekano imbere mu gihugu. Bemeza ko bihagije na polisi n'igisirikari cya leta zabo National Guard byibura leta 23 kuri 50 zigize igihugu n'umurwa mukuru Washington DC bategetse National Guards zabo gufasha polisi kubungabunga no kugarura umutekano.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,350,320 kilohertz 15,560,075 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,580 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Urupfu rw'uwo mwirabure George Floyd rubandanya kuba intandaro y'impagarara mu bice bitandukanye bya Amerika. Muri leta ya Minnesota ahatanguriye izo mvururu, abantu bahangayikishijwe n'uko inzego z'umutekano zisa n'izananiwe. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaraganiriye n'umwe mu Barundi baba muri iyo leta. Alphonsine Niyonkuru aba hafi yaho George Floyd yaguye.
Muri Minneapolis no vyita bimwe bavuga mu Kirundi ngo vyaraboze biranuka, bimeze nabi cyane kuko nkaho tuba naho biciye uriya muntu ni nko ku minota 10 hari hatwegereye. Urumva rero muri Minneapolis aho nuye n'ahantu hari nko muri quartier commercial hakongera hakaba ibiro byinshi bya leta. Muri rusange niho birukiye guturira kubomora bapomoye amabanki batwara amafaranga ama MTN bayatwaye ku mutwe amahera bakajya kuyakurira iwabo. Mu nyuma baturiye ibintu bapomoye ibintu byose bapiye amamangazini. Ikintu baciye bakora haciye habyukamwo imigwi ibiri irashamirana y'abazungu n'abirabure baca bashiramwo n'ibintu by'amoko bisobanurwa ngo baraje barahagwaniye cyane no kunzi wacu barahageze mugabo Imana yarakinze kuko nibibi cyane tufise n'ubwo beje umunsi wose nta n'umwe yigeze ava mu nzu n'umwana ntiyasohotse. Numvise ko byacureshe mugabo ubu bungururije ahandi biboneka ko iwacu ibyo bari bakeneye gusambura no kubomora no guturira byaraheze bagenda bunguruza bunguruza. Muri rusange si byiza.
None nk'uko bivuze inyubako zirugaye ibiro ntibikora amaduka ntariko aradandaza hoho murashobora kuja ku maduka n'ibindi canke ubuzima bwahagaze nk'uko bwari busanzwe bwarahagaze kubera ikiza cha coronavirus.
Murakoze cyane. Byari bisanzwe bari baratyugaye hagakora ama novuga ko ari amasoko manini manini y'ibyo kurya na arimo na farmasi nicyo byari byarasigajwe na leta. Ahasigaye hari utuntu duto duto bari batwugaye. Rero ubu siko byagenze, abantu bose bari hanze nta n'ukivuga corona. Corona yarahenze ubusinzi n'uko bayigwaye n'uko batayigwaye byaratucanze. Icyo bakoze twabonye imigwi iza kubomora na yamamagaze yugagwa kera na leta baraje barapomora na yamasoko manini basigaje barapiye ibintu byose. Ubu ibintu byose bihagaritswe n'uko nta kintu kirimwo. Biro bya leta baragerageje kubomagura, ibindi baraturira amatasiyo barabomagura baraturira. Ubu ushobora kugenda urugendo gw'isaha canke isaha n'igice urondera esansi kuko barugaye imicungararo. Turimo esansi zose barazugaye, izatomboye ntizituriwe, izasigaye baciye bazibroka. Ubu niziko zihakora.
None abanyagihugu nka bamwebwe mutari muri iyo myiyerekano musaba iki inzego z'umutekano, musaba iki intwaro muri ako karere muri Minnesota muri rusange?
Muri Minnesota muri rusange turiko dusenga Imana kuko nibuka ko nka hijya y'ejo bacamiranye bashizemo ibyo kuvuga ngo abanabirabure abanabazungu reka turasane. Twaragerageje guhamagara polisi kuko barasira iwacu muhira, twarumva begamira inzu, twarumva amabarikeri agira shuu. Byari ibintu biteye ubwoba. kora hama gai polisi yaranse kutwitaba batubwira ngo murakoze kubitumenyesha undi mwanya barangapita burumva kugira ngo dusaba abajeje umutekano ubu nabo bacanganyikiwe icyo dukoze umwe wese ariko asenga imana yiwe kuko polisi yihamagaye viza nabo bababoje barahunga kuko urabizi ufite igikiri umuriro kandi aribo babibihereye biragoye nacho du nawe dufite tulirira no gusenga imana muri rusange.
Alphonsine niyo nkuru ngaho mu ntara ya Minnesota ndabashimiye cyane ku kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara aha niho kigarukiye turabashimiye cyane kumwaduteze amatwi turanashimiye kandi mukubire ya baro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro kugira umunsi mwiza wari kumwe nanjye Aloise Bimana.